Makoze guitamo radio isanganiro ndabaramutse ndo hanikaze mura no makuru avugwa muri ndwi kirundi tuyahere kuri bikuru byagize ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru n'imenyesha makuru busaba abajeje intwaro umutekano nabo mu mugwi wigengo rero gutegura amatora gukorana neza n'amenyesha makuru kugira bazotanga makuru borohewe mu matora y'abazorongora imitumba n'amakaritie yo kuri uyu wa 2025 myandagaro uno mwaka mugwe igihugu ugiye gukateka kazi na muntu se NIDH uvuga ko umupfungwa yarejejwe yarakwiye gusohoka ibuhero kandi ko ataho kwihanganira abahohotera abandi Musenyeri Martin Blaise Nyaboho aurongo yabivuga afatira ukuntu bitigira ibyo banyororo ari byinshi mu bohero no mu busho muravyuma muri no makuru Nyo leta y'u Burundi bicije mu kigo cy'igihugu kijije inyubako itegerezwa gufata ya mbere mu gufata ingingo zibereye kandi zihuta igihe inyubako rusange zigiramiwe n'ibihomoka byibonekeza muri kino gihe Atanaze Nkunzimana umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu bushakashatsi akaba n'umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe ayivuze inyuma yaho byibonekeje muri quartier Jabe ya commune Mukaza ko ari inyubako zigiramiwe n'ikimanga ngivyo bikuru bigize ano makuru Mukanya sase nido muhinga bw'ivyuma ni Albert Ndwayo kuri mikoro ni Clovis niyo nkuru sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
kaze rero nido ndyano makuru ubushikanganje ko kumwesha makuru n'imenyesha makuru rusaba abimenyesha makuru bazoshikiriza ikwiriraho amakuru y'inge na matora yazorongora imitumba n'amakarite yo kuri wa 2025 imyandagaro uno mwaka kubikora bubahiriza akaranga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru no kwisunga amateko abagenga n'agenga amatora Gabi Bugaga mushikanganje wo kumenyesha amakuru asa ko bajeje intwaro umutekano nawo mu mugwigenga uje gutegura amatora gukorana neza n'amenyesha makuru kugira bazotanga amakuru uborohewe tumutega amatwi kuri micro ya Francine Deho Kugaye
nkuko amatora atekanje gutangura igihe cya 12 z'igitondo abarundi bazoshobora gukurikirana ibyo bikorwa guhera iyo saha nyine ya 12 z'igitondo kugeza amatora aheze biciye ku nsamirizi 25 zikorera hano mu gihugu kubimenyesha makuru bikoresha ubuhinga bwa none 30 ku mateleviziyo 3 hamwe no kubinyamakuru 5 bisanzwe byandika kugira ico gikorwa kigende neza twateguye kurungika abamenyesha makuru mu makomine yose y'igihugu ndetse n'uburyo busabwa bwarabonetse burahari intonde z'amenyesha makuru bazokurikiranira bikorwa n'amaradiyo bakomokamo navyo nyene bisanzwe bimaze kumenyekana dusaba rero abamenyesha makuru bacaguwe ngo bakurikirane ibyo bikorwa by'amatora kubikora mu bukerebutsi bisunze akaranga mutima kumwuga wabo bisunge amategeko abagenga ndetse nayagenga amatora muri ico bikorwa nyene turasavye ko abajejwe intwaro umutekano ndetse nawo mu bugengo jeje gutegura amatora ko twobandanye dukorana neza muri ico gikorwa kugira abamenyesha makuru borohegwe mu gushikiriza ayo makuru ikibiriraho kugira ico gikorwa kigende neza turasaba kandi abarongoye umenyesha makuru bisanzwe biri mu mugwi ubwo bizoshikiriza ayo matora kibiriraho kubyitwarika kugira guhera iyo saha ibikenewe byose bizowe biteguwe kugira ngo abarundi bashobore gushikirizwa ko uko amatora ari karagenda atantambamye
abantu barenga gato 2000 nibo bazuba bahagarariye amatora y'abakuru b'imitumba kuri uyu wa mbere muri komine Mpanda y'intara ya Bujumbura akaba bahamagariye gutora ibikoresho kuri uyu w'Imana Elmenegiri de Nyunganyira rongoye mugujije amatora muri komine Mpanda akamwesha ko ibyo bikoresho bazobitora ku biro by'amakomine ya kera kugira ngo biborohere mu gihe hari abanyagihugu bavuga ko batazi ingene bazotora bumwe mu bitoza bavuga ko babisiguye bikwiye no ku biro by'amatora ngo bazobibereka inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
Komine yagutse ya Mpanda iharugwamwe ibiro by'amatora amajana 41 ku biro bimwe byose hakaba hari abahagarikira amatora batanu bose hamwe n'ibihumbi 2025 nkuko bimenyeshwa na Hermenegilde Nyunganira arongoye umugwi wigenga ujejwe amatora muri komine Mpanda akanamenyesha ko abo bantu 2025 kuri uyu w'Imana bahamagariwe kuzotora ibikoresho bikenewe mu matora yo kuri uyu wa mbere bakazobitora ku biro by'amakomine atatu ya kera aho babitoye ku matora aheruka abataronse akanya ko kuronswa inyigisho ku bijanye n'igikorwa bahamagariwe kuri uyu wa mbere kakazoba arakaryo ko kuzihabwa nkuko muri Sesimpanda babimenyesha nay'abarorerezi ngo barahari kandi ngo baravyiteguriye n'impapuro zibaha ubwo burenganzira arizo lettre d'accréditation mu gifaransa ngo barazihawe nkuko muri Sesimpanda babivuga mu gihe abanyagihugu bamwe bamwe bavuga ko batabona neza ingene bazotora abitoza ngo bazorongora imitumba basigura ko babyigishije bikwiye utora ngo azokwandika abantu batarenga batatu muri abo biyamamaje nkuko bamwe mu bitoza babitumenyesheje ngo no mu biro by'amatora bazobibereka spécialitas kabanyana muri komine Mpanda intara ya Bujumbura hajye isanganiro
isanganiro inami sumbingimba
Radio Isanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya umupfungwa yarejejwe naso kibohero kandi ntawo kwihanganira abahohotera abandi uko ni kurongo uyu mugwi w'igihugu jeje gateka kazi na muntu se NIDH bivuga afate ukuntu ibitigire by'abanyororo ari byinshi mu bohero no mu busho mu biganiro namenyesha makuru kuri uyu wa gatanu muri komine Nyanza intara ya Burunga inyuma y'iminsi ibiri uwo mugwi uri kumwe n'abakorera mu gisata cy'ubutungane muri iyo ntara Musenyeri Martin Blaise Nyaboho yamwejeje ko agiye kuvugana n'umushikanganje w'ubutungane ngo bavugane kijanye n'ababwiriza bacamanza uko bakora Mihe Kanyange yarakurikiranye ico kiganiro
muri iyo nama y'iminsi ibiri hagati y'umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazi na muntu n'abari mu gisata c'ubutungane kumwe namwe mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki haravuzwe yuko uburyo bwo kwiyunguruza no gukunguruza abanyororo hamwe n'amadosiye mu gihe cyo kuja kuburana ugutevya kwiga amadosiye abanyororo benshi mu mabohero ukutubahiriza amategeko mu gufunga no mukurekura abantu bikirangwa muri ico gisata ikindi nuko harababwiriza abacamanza uko bo zica ngaha Martin Blaise Nyaboho arongoye CNIDH avuga ko agiye kuvugana n'abarongoye ubutungane
hari amatelefone avaho hejuru ayo matelefone avaho hejuru atuma umucamanza ati yumva mu bwabo bwigenge bw'iyungo afata ingingo abafite ayo matelefone tuzobarondera zohera kuri patro ubutungane mushikira ngahanje hanyuma tubimubare tuti hari imyo idogo imeze gutya na gutya hanyuma tumusabe yuko yogira descente akamanuka kazanga iniburunga ibyo bazobimubarira hanyuma niyabari we wa nyuma afite iyo telefone arafite inyisha azogenda bahaye niyaba hari yindi telefone iri hejuru yiwe arafite inyisha azogenda bahaye ico rero twebwe tuzokora tuzogerageza tubaze ayo matelefone aba yafite ariko mushikiranganje gutungane tuzomubona kandi sikera hanyuma ibito bimubarire kugira ngo umucamanza agumane kujya bubasha bwiwe ahabwa n'amategeko bwo guca urubanza
kugira ngo abaguma mu munyororo ntibaguma ari benshi uyu arongoye CNDH amenyesha ko uyo mugwi ugiye kubandanya kugendera ubusho n'amabohero
tugiye kubandanya ubu tuzokwinjira no mu maprizo turabe hanyuma turabe yuko aba bantu usanga hari amadosiye mato mato kwabore kugwa cya kabiri tuzosanga yuko hari n'abapfunzwe hari abategezwa kuronka cya kigongo cy'umukuru w'igihugu boba bakiriyo abo tugomba ko bavayo cya gatatu tugomba gusubira kuraba neza yuko babandi bapfungwe ejo bundi bita abakomisiyoneri bita abakokayi ko borekugwa mu ntara za ruguru twaragiyeyo kandi twaciye tubarekura ubwo nyene baciye barekugwa abantu barenga amajana abiri na cumi na bane twaciye tubarekura ibyo rero tuzobandanya kuko ahaca icyo twiyumvira nuko mu busho mu maprizo abantu boba bake ntibaze baragwira abantu bagwire mu gihugu baje kubikogwa kandi tuzogerageza kumviriza benshi bashoboka kumpimba tuzogenda tuzomara iminsi umuntu yarejejwe ntibamureka atahe
ku kibazo c'abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude bafungiye mu mpimba uyarongoye CNIDH amenyesha ko Kenny Claude yungururijwe
twaramaze kubarira procureur general yuko ibintu yo bikurikirana ariko bamwe muri bo baramaze kwandikira umukuru w'igihugu bimaze gushika ku mukuru w'igihugu rero sera magistrature supreme muri CNDH umva biba bigiye hejuru cyane aho tudahamvya turizigiye yuko bizogira ibi byo kwa Kenny Claude yababwije ukuri savoye teme muri service de renseignement twaye aya mazina baratubariye yuko urubanza ruri muri sentare ubanza ruri muri sentare sentare yaramwungururije na ukumbure we atabimenye ko bamwungururije urumve y'urubanza rugeze
muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma y'iyo minsi ibiri Martin Blaise Nyaboho yanavuze ko atagiye kwihanganira abahohotera abandi.
Mireye Kanyange leta y'u Burundi bicishije mu kigo cy'igihugu kijeje inyubako itegerezwa gufata ya mbere mu gufata ingingo zibereye kandi zihuta igihe inyubako rusange zigiramiwe n'ibihomo kavyibonekeza muri kino gihe bivugwa na Atanaze Nkunzimana umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu bushakashatsi akaba no muhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isebe inyuma yaho byibonekeje muri quartier Jabe ya commune Mukaza ko ari inyubako zigiramiwe n'ikimanga harimo ishure gisumbuye rya CPB ntahangwa hareze imyaka kirenga itanu tugema twidude Atanazi Nkunzimana
mu gihe byamaze kugagara yuko akarere iyo nyubako rusangi ibangamiwe leta yashaka gufata ingo yuko inyubako rusangi ibikorwa byahagurwanya hagarara kasi ubwa twabibonye aho kuri sevugizo muranze kuri sevugizo yari yabangamiye cyane gose hama bayugaye kamuje kuraba hajya ahantu haratekanye sinzi muhetse kuraba iyo rave bitarubanza biratekanye baca kuri abanyeshuri hamu barastabiliza bameze neza n'inyubako rero rusange ugagara yuko iri kumangingi cyagenda kandi bakabona ko uburyo bwo kuyabilita n'ubundi ashaka kugufasha kuko ushaka kuza gusanasana ugasanga n'ubusanasana imika karere n'ubundi byatabutse rero nk'ahantu hari ibihomoka gisenyagura ushaka kuza n'umunsi ugasana ugasana ejo hayisenyuye aho navuga inyishu irama ntiba kuhasanasana gusanasana hari uvuga uti ahantu baza gutenyenye turabe kubikunda bakakora ivyigwa bakakora neza ugabonye ivyigwa nawe bikora bitotuma haba kwakingira bashaka kurahagaritse ariko bihutire kubanza kwakokingira ego abishoboka hose abajeje by'inyubako bakaraba ko bokingira kuko arasanga bishoboka basanga kumbure ntiravi sanswe bashaka kubogira bakubaka bajeje gagabyo naje n'ibindi ugasanga stabilije iyo nyubako zikabana zikorerwamo ikorwa runaka.
Atanaze Nkunzimana ibarabara igihugu nimero 1 kuva mu gisagara cha Kanza kugeza ku Kanyaru ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda ryikwagugwa n'ibanki iterambere ya Afrika BAD bumanya igihugu afise inzu n'amatongo kuri iyo barabara basaba ko bahabwa umuco ku kijanye n'imizibukiro Godfroy niyo nizigiye mu stantera komine Kanza amwisha ko akiye kuzotunganya inama nabo kugira babisigurirwe neza n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva.
Iryo barabara ry'igihugu nimero 1 rigiye kuzosubirwamo ryagugwe ni banki nyafrika y'iterambere BAD mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa rizohera mu gisagara cya Kayanza aho bita ku rubaho rigere ku Kanyaru kuri bibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda. Godefwa niyo nizigiye mu staneri wa komine Kayanza arashimwe umugambi agasaba abanyakayanza kuzowugira uwabo mu kuzokorohereza ishyigwa mu ngiro ryawo bamwe n'abandi mu banyagihugu bafise amatongo hafi y'iryo barabara basaba kuzosigurirwa neza ibijyanye n'umuzibukiro bazohabwa mu gihe hogira igice cy'iryo barabara coca mu matongo yabo.
Ahantu kibarabara harimo bitatu by'amavoka harimo n'igishitsi tumukari tusa onde joni ba niba hajana bizoca bigenda gute
hari byo numvise bya n'impapuro ndangatongo hari kwe bwabene yihugu bamwe bamwe into byo kujya kwandikisha amatongo cyabishikamo cyanke ugasanga wewe nti hari bwagere yuko uja kwandikisha iryo tongo ryawe ukawufise agapapuro gasanzwe oho bizogenda gute
nimwadusigure neza amametero dushobora kwiyumvira ko tuzosaba imizibukiro uko ari abari barateye nk'ikawa mu metero zitandatu ariho n'abandi wo mugambi twumva ko ari ukwagura tuzohava dushikirwa mu metero zirenga zitandatu rero twashaka umuco ku bijyanye n'imetero kugira ngo nimwaza mukararika ko dushobora kwiyandikisha tuziyandikishe tuzi ku metero mukeneye kugira ngo mukore ibikorwa byanyu mwiramvuye.
Kuri ico naco mustantiri wa komine Kayanza Godefwa niyo nizigiye amenyesha ko vuba agiye kuzotunganya inama basigurirwe amategeko kagenga imizibu kiro. Ariko kandi akaba menyesha ko bazohabwa imizibu kiro araba matongo yabo iryo barabara rizoba ryaciyemwe ku metero ziri nyuma y'imetero zitandatu za leta.
Urashaka kubushya kwibarabara mu gatatu muzibu kiro ukwiye. Nkuba karero ndakibabwire cyambere. Imetero zitandatu ni za leta. Umuri ku metero zitandatu na muzibu kiro bazogwa kuko muzibu kiro ni leta bazocaba uwo. Kandi ibyo kujyagura abanyamahanga ni leta y'u Burundi.
Uwo mugambi nyene ukabuzona sasa amabuye mu makaritie y'igisagara cha Kayanza ku buringanire bw'ibirometero 200 mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro.
Arakoze Patrick Nsengi yumva mu gisata c'inkino abanonotsi jana 77 muri bo abigime barenga 50 nibo bitabiriye higanwa ry'igihugu ry'urukino rwa judo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Focus mpeze indagano umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe asigura ko intumbero y'iryo higanwa ari gutora abanonotsi baje mu mugwi nserukira gihugu.
Turiko tugira higanwa ku rwego rw'igihugu bimwe bita championnat national mu Kinyamazu. Rero habwirizwa kwitaba abakinyi bose bakina urukino nagwa jido mu gihugu cyose. Ego ariko habanje haba amahiganwa mu makomine mu ntara, ubu rero haje ababaye abambere. Ni higanwa gitabiriwe n'abakinyi bashika ku 177, hakaba harimo abigeme bashika ku 53 n'abagabo bashika ku 204. Murumva rero ko ari urukino ruhambaye kuko n'urukino rudufasha gutora imikangara ica yinjira mu guserukira gihugu mu nyereta equipe nationale. Hanyuma muri abo rero turaza gutoramo abazocabaza muri wa mugwi hama baze baraserukira igihugu cyacu. Ikindi namenyesha nuko mu ma club ashika 42 twari twiteze ashoboye kwitaba club 27. Aha rero hari ama club ashika 27 avuye mu ntara zitandukanye n'amakomine atandukanye agize igihugu cyacu.
Buracha mugacana yandi mu mico kama.
Muri bucana yandi y'ubuhinga n'imico kama yuno musi umuhinga mu by'umuziki Ive Kami atuyagira kuvya nkenerwa kugira ubushakashatsi mu by'imiziki bukogwe neza uretse ibikoresho ngo harakenerwa gukorana n'abandi bashakashatsi kunganiranira kugira ikivuyemo cemezwe n'abandi maze umuziki utere iyindi ntambwe. Bucana yandi y'imico kama na Christian Savye.
Muri bucana yandi ziheruka mwarumvise icyarico ubushakashatsi mu by'umuziki n'ingene uwo mushakashatsi Yves Kami yabukoze mu byo yise Yaya Blues. Uno munsi aratuyagira uburyo yakoresheje kugira ngo akorane n'abandi bahinga bashike kuri ubwo bushakashatsi.
N'imyaka n'imyaka kuko murabizi kuva kera nagira umudiho wa blues bintwaye igihe nkora blues mugabo neza na neza gushira ahagaragara uwo mudiho wa Yaya Blues itariki 2 z'ukwa kabiri 2025 aho nakoze igiteramo ndi kumwe n'aba musicians
kugira abagira ico bashitseko vyabasavye uruganda bakorana n'abandi bahinga.
Ivyo vyabaye nyuma y'uruganda twakoze uruganda rwadutwaye indwi yose turi kumwe n'ibicocoro mu muziki w'u Burundi no vuga nka Torobeka. Torobeka niwe yaduha inzira akatwereka aho duca no vuga n'uwundi ametriza ma rythme cyane yitwa Vincent Nkundifura naone yadufashije muri ico gikorwa c'ubushakashatsi. Hariho umubasiste yitwa Gati Makarios, hariho uvuza batteri yitwa Derek, hariho uvuza piano yitwa Louis na jeho kuri gitara, hariho n'undi yitwa Clavel mediator solo.
Ubwo bushakashatsi buzogira ico bumariye umuco kama w'u Burundi hadasizwe inyuma iby'umuziki w'u Burundi.
Muri rusange ubushakashatsi ico buza bufasha ni ukuduza umuziki vyerekeye ahanini identite, kuko umuziki utagira identite, umuziki utagira ico wisangije, ni ukuvuga abandi bashobora kubona bakavuga ati ubu ni Burundi ntubura muziki. Je musanzu iyo ndiko ndumviriza umuziki w'abacanje, nkumviriza Africa Nova, nkumviriza Nkeshimana, ndumva neza ko ndi mu Burundi. Kandi hariho abantu benshi mu bartiste b'ubu nyene bakibandanya iyo identite yayo.
Twamenyesha ko uwo mushakashatsi Yves Kami ategekanya kuzoshikana ico yise Yaya Blues mu makungu.
Arakoze Christian Savye amakuru tweko turabashikiza no cye twarangiriza. Ndabashimire mwese mwateza biri shimira bagenzanje mu ruganda afaje kuyatorokanya ntibagena Albert Ndwayo rekatwa majwi abashikira muri kumwe na Clovis niyo nkuru.